vani radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umuryango wa Paul Rusesabagina uramutabariza, uvuga ko yagize ikibazo cy'imitsi y'ubwonko AVC.
Ubu papa ararwaye cyane, tusabye yuko abantu bose, abanyarwanda bose bamusengera. Yuko abantu natwe tuzakomeza tumusengere, tuziko papa yagize AVC.
Kanimba, umukobwa wa Paul Rusesabagina wagumishijweho igifungo cy'imyaka 25 n'urukiko rw'ubujurire rw'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikomeje kuvuga ifite mu ntambara ibera mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa Congo.
Ntabwo inzego nkuru ari za gisirikare cyangwa za politiki zitumenyesha twebwe nk'u Rwanda ko bafite ibimenyetso simusiga cyangwa ko bakeka ko icyo kibazo ari u Rwanda rugitera.
Ambassadeur w'u Rwanda i Kinshasa Vincent Karega. Abanyekongo bahunze imirwano mu duce twa Chanzu na Runyonyi bahungiye muri Uganda ntibashaka kujya mu nkambi.
Batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu Kongo hameze neza, gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari munuze mu gisiziri.
Umwe mu bari mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande, aho ijwi ry'Amerika yabasuye, Ubwongereza bwaba bwitegura kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda bukishyura icyo gihugu za miliyoni z'amapaundi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku radio yanyu. Tugere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys wiriweho.
Ndagize mwiriwe Venice Tiahere mu karere k'ibiyaga binini. Imyerekano ikomeye yamiriza uko leta iriko iravyifatamwo ku kibazo cy'umutekano yarabaye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa mbere. Ni nyuma y'aho abantu hafi 11 bagandaguwe mu gitero cy'abaroberi cyabaye mu mpera z'indwi irangiye. Umuhari w'iterabwoba ADF, umwe mu mihari yitwaje ibigwanisho igisibije muri icyo gihugu, warishe abantu 11 wongera unyuruza abandi babiri mu mihana y'i Masambo mu ntara ya Kivu y'uburaruko ku munsi w'Imana, nk'uko bivugwa n'umukuru w'umutumba winye wa Benga Gilbert Kambale, umutegetsi wo mu ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu. We yavuze ko abafuye biyongereye gushika kuri 15.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavuga mu makungu, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yasavye ejo ku munsi wa mbere ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aburanishwa ku vyaha vyo mu ntambara. Amagiriza ivyaha avuga ko vyakozwe n'abasirikare b'Uburusiya mu gisagara ca Bucha mu micungararo y'umugwa mukuru wa Ukraine. Umushikiriza manza mukuru wa Ukraine yavuze ko ibiziga vy'abantu 410 vyatowe muri ico gisagara inyuma y'aho abasirikare ba Ukraine bagisubiranye. Perezida wa komisiyo y'ishyirahamwe rya Buraya Ursula von der Leyen nawe yashikirije ubutumwa kuri Twitter ejo kuwa mbere ko ishyirahamwe rya Buraya rizorungika abakora amatohoza muri Ukraine kumufasha gutohoza ku vyaha vyo mu ntambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaragendeye iki gisagara cya Bucha ejo kuwa mbere abwira abanyagihugu biwe kuri televiziyo y'igihugu ko ubu bigiye kutoroha kuganira kugira intambara n'Uburusiya ihagarare mu gihe ibi vyaha byakozwe n'abasirikare b'Uburusiya bigaragaye. Uburusiya bwarahakanye ibi vyagirije ko bwishe abasivile mu gisagara cya Bucha. Amakuru kuri nikleyere ya Irani, Leta Zunze za Amerika na Irani byaragiranije ejo kuwa mbere kudindiza ibiganiro ku gusubira mu masezerano ya nikleyere bimaze indwi byarahagaze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Irani bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu Said Katizade yavuze ko intumwa z'igihugu ciwe muri ibyo biganiro zitazosubira i Vienne muri Autrichia ahamaze umwaka hariko harabera ibyo biganiro. Avuga ko Amerika ibwirizwa gutorera inyishu ibibazo bikidindije ibi biganiro. uwo mutegetsi yabwiye abamenyesha makuru ko Irani itazoja ivyene mu biganiro bishasha byo guheraheza amasezerano kuri nikleyeri mu gihe Amerika itokemura ibibazo bigisigaye ariko ntiyavuze ivyo bibazo ivyari byo ariko umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bujeje imigenduranire n'andi makungu Ned Price we yavuze ahubwo ko Irani ari itariko iratanga inzira ishikana ku masezerano
urakoze aduyeze bigirimana mukomeje kumva radio ijwi d'America yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube Instagram na Facebook adress yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho igifungo cy'imyaka 25 Paul Rusesabagina igifungo yari yakatiwe n'urukiko rukuru yahamijwe ibyaha birimo iby'iterabwoba umuryango wa Paul Rusesabagina avuze ko icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire nta shingiro gifite umukobwa we Karine Kanimba aravuga ko bazakomeza gusaba ko arekurwa ku nshuro ya mbere umuryango we watangaje ko Paul Rusesabagina agize ikibazo cy'imitsi y'ubwonko AVC Karine Kanimba ikaze ku ijwi ry'Amerika
muraho Venuste
none mwakiriye mute icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire bwanzuye ko igihano cyo mu rukiko rukuru ari cyo kigumaho
nago byadutangaje kuko kuva papa baramushimuse bamukoreye icarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo bino twari tuzi ko bizagenda gutya ubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa
none se murateganya iki muzakora cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa
rino rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo kusaba yuko papa arekurwa iyo kampanye irimo irakomeza kukura ku isi yose abantu benshi baza basaba yuko papa arekurwa icyumweru gishize ONU imaze gusaba yafashe umwanzuro isaba yuko papa arekurwa bavuze yuko bamushimuse bamugeza mu Rwanda mu buryo butemewe bamukorera iyicarubozo ku rwo rubanza rutagombaga kuba noneho rusaba u Rwanda yuko ari kuba murekurwa byihuta bakanamuha indemnité ku buryo tuzi ko ONU iduhagariye inyuma ihagariye kumwe na papa kandi nabo bazakomeza bamuvugire n'abandi bose rero ku isi bapasije ama resolution birirwa babwira leta y'u Rwanda kumurekura nabo bazakomeza
uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo bitegerejeho mu rwego rw'ubutabera ariko se kubatamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya
ungu papa ararwaye cyane tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera natwe tuzakomeza tumusengere ziko papa yagize AVC kubera ko bamwima imiti ye afite na paralyse mu maso ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi bamwima imiti ye imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho rero turafite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi ariko ubungubu papa naga ameze neza
mukanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere mwacyakiriye mute icyo cyemezo agisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa
ONU yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba yuko papa ari imfungwa politiki yuko bamushimuse yuko agomba kurekurwa ko kandi bagomba no kumuha indemnities bamufashe arbitrarily nibyo ONU yavuze kandi isaba yuko Rwanda imurekura ikindi cyabaye nuko abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba abo bantu bakurikiye urubanza ko Rwanda yahaye uburenganzira bwo gukurikira byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire ari u Rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe barabirebye rero basohora raporo uyu munsi bavuga ko runo rubanza rwari ruri ikinamico ko na justice yari irimo yuko papa ari ifungwa rya politiki bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro ufite
Karine Kanimba ndagushimye cyane ku bwaka kanya wahaye ijwi rya Amerika
Murakoze cyane Venuste
Inama mpuzamahanga ishinzwe akarere k'ibiyaga bigari CIRGL irateranira kuri wa kabiri i Nairobi muri Kenya ku nshuro ya 20 hirigira hamwe ukuntu ibihugu bigize ako karere byafatanya kugira ngo birangize intambara zikarimo ndetse n'intugunda zishingiye kuri politiki Sudani y'Epfo Central Africa na Republika Demokrasi ya Kongo biri ku murongo w'ibyigwa intambara imaze iminsi bera majyaruguru burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ishobora gukomozwaho igisirikare cya Kongo cyashyize mu majwi leta y'u Rwanda mu gukigikira M23 ariko ambasaderi Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa avuga ko nta shingiro bifite
uruhare ntarwo n'ibimenyetso izo ngabo zo muri Kivu y'Amajyaruguru rwitwazaga ko rufite abasirikare babiri b'u Rwanda zatoye muri iyo mirwano twasanze babamaranye ukwezi batatowe mu mirwano kandi dusanga ntacyo bapfana n'ingabo z'u Rwanda ubwo rero si abasirikare n'abantu bibeshyeho navugwa ko atari nabo babafashe ahubwo n'umwe mu mitwe nayo yagombye kubikurikiranwa iteza imvururu muri Congo yaba yarabagemuriye abasirikare ba Congo rero kubizana mu Rwanda kenshi urwitwazo ruba ko bamwe mu baturage ba Congo nabo bavuye muri M23 ari abakongomani bavuga ikinyarwanda Congo kuba ari nini hakaba hari abakongomani batajya bakozwa na rimwe ko abantu bavuga ikinyarwanda bashobora kuba ari abakongomani
Amakuru ijwi rya Amerika ifite nuko hari intumwa za M23 zirahungaho i Kinshasa zihamaze iminsi zitegereje guhura na Perezida Tshisekedi kugira ngo baganire kwishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano y'i Nairobi kuki ibyo bidakorwa
kuko hari abari i Kinshasa mu gihugu cyabo bategereje kuvugana n'ubuyobozi bwabo ibyo ntabwo mbitindaho kuko nta ruhare u Rwanda rubifitemo mu guhuza abanyagihugu hagati yabo kandi nta icyo babidusabyeho kugira ngo tubafashe guhura niba bari Kinshasa iwabo bakaba bategereje audience ubwo ni ikibazo cy'abakongomani hagati yabo bazi uko babitegereje n'ikizavamo
mu gihe igisirikare cya Congo mu majyaruguru y'iburasirazuba bw'icyo gihugu cyashyiraga mu majwi leta y'u Rwanda leta ya Congo nyirizina ntacyo na n'ubu yari yatangaza mbese babivugaho rumwe
ubivuze neza niba igice cyangwa itsinda rimwe mu bagize ubuyobozi bw'ingabo bavuze ikintu ubuyobozi bukuru ntibugishimangire sinzi niba umuntu yavuga ko bakivugaho rumwe ariko uko mbibona nuko inzego zitari za kireba kimwe kandi ntabwo inzego nkuru ari za gisirikare cyangwa za politiki zitumenyesha twebwe mu Rwanda ko bafite ibimenyetso simusiga cyangwa ko bakeka ko icyo kibazo ari u Rwanda rugitera kuko inama zose zigambirije gushyira mu masezerano mu bikorwa amasezerano ya Addis Ababa u Rwanda nta na rimwe rutayabishyigikiye ari ibitekerezo mu nama ari imikoranire y'inzego z'ubutasi mu guhahana amakuru ari ndetse no gushakisha icyatuma haboneka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo biradushishikarije twese kuko twemera Afrika itekanye, Afrika icuruzanya, kandi tuzi ko amahoro make mu baturanyi nta cyayabuza gusesekara iwacu cyangwa amahoro make iwacu yasesekara iwabo. Tubifite mu burambe mu kubimenya, ubwo rero turi ku ruhare cyangwa ku ruhande rushyigikiye ko ayo masezerano ajya mu bikorwa kugira ngo amahoro akenewe aboneke, bityo kureba na ingwe cyangwa kwitana ba mwana no kwibeshyanaho bije mu nzira tujye mu nzira y'amajyambere.
Ambassadeur Vincent Karega uhagarariye u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndabashimiye cyane kubw'aka kanyamuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Abanyekongo bahunze imirwano mu duce twa Canzu na Runyonyi bahungiye muri Uganda ntibashaka kujya mu nkambi, benshi bahisemo kuguma hafi y'umupaka bategereje ko umutekano ugaruka ngo basubire mu byabo. Bamwe mu bemeye kujya mu nkambi bari mu yagateganyo ya Nyakabande, aho umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Iginashusi bahizi yabasanze.
Ahandi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande hakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Va urusaku mu mvano rw'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo, bamwe ndabona bafashe amasahani, abandi bafashe amasafuriya, ariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani. Ubwo rero akabaza gutegereza bagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo. Barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo, ibyo mbona babagaburira. Ndabona benshi ni urubyiruko, abagore bahetse abana hamwe n'abana bato cyane, nibo benshi mbona ahangaha, nta bagabo benshi bakuze barimo. Wowe kuhagaraye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi?
Hejuru ko nta masahani ngo mfite.
Amasahani yo kuriraho?
Ubwo kuriraho.
Byagenze biteze?
None ko twaje ko batari batwakiza amasahani. Ntabona twe turo twajemo ntabaduhe isahani.
None urarya bigenze gute?
Ndamanza natira kuri mugenzi wanje wo bahaye.
Ubwo no gutegereza akarangiza kurya.
Impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure, nubwo ari icyifuzo cy'abayobozi ba Uganda ko zava mu mujyi muto wa Bunagana urafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu. Aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha Nyakabande.
Mbere yuko tuza ino muri transit, nuko twahisemo kujya mu kambi kuko batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu Kongo hameze neza. Gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari mu ntuze mu gisiziriye. Ubwo rero tureba ko gutaha tukomeze kimwe mu kambi. Tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ashakira ubuzima agatuza agakora akaniteza imbere n'abantu bose. Wo kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe, hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima.
Nanze nahunze sasa mu rugo ntihari iwacu Canzu. No inyeshamba zose zituruka mu kirunga ziri gushikira iwacu n'ibirindiro byabo biri. Indege bayimanuye ndaho na ngeze hariya bubonagana ndara ijoro rimwe ubwano mbaraye amajoro abiri.
Wabonye indege iri kumanuka?
Indege bayirashe ndi kureba.
Bande bayirashe?
Nimba ari mu venturura, nimba ari guverinoma. Nje nabonye iguye ngo ukundi uri kuragura musozi wa Gisorora. Mbona iguye, ntanamenya abayigwishije hasi. Nayibonye ijisho kurindi yakaga umuriro. Nje guhitamo kuja mu nkambi n'ejuru y'ibyo nabonye kugira indege ihanukire mu karere kacu. Mbona inzu y'umubose unakoreraga barayitwikira hiye, nta bundi burenganzira nageze kuko njya kuva hariya.
Nyamara benshi muri izi mpunzi ni abadashaka inkambi, bamwe batubwiye ko barushye ihunga n'ihunguka ridashira.
Ntabwo aribwo bwa mbere maze guhungaho nk'incuro ngine. Mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo. Cyane ndarushe cyane, ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratiyobeye cyane.
None wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare?
Twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima.
Tunateseka kujisha ukimbia kila siku kila siku. Na kila siku magumu, kila siku magumu. Sasa tutaishi namna gani bwana? Kimbia ni jamii ventura inatusumbua sana. Basi kila siku kila siku. Vitu la kimbia kila siku. Kimbia kila siku haiko mzuri. Eh? Unapoteza vitu unakimbia, unaacha vitu munyumba, barabara watu wanapotea. Pesa ningekula ningetumika na inaisha mbomo barabarani, sasa tutafanya namna gani? Baba maisha iendelee inarudia nyuma. Endelea rudia nyuma.
Aha Nyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye, gukora ibipimo by'icyorezo cya COVID-19 kubahagira bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura.
Wewe ulipata chanjo Kongo, hapa ni Uganda. Ya Kongo ni ya Kongo, ya Uganda ni ya Uganda. Ni sawa? Hiyo vaksini ya miaka ngapi? Ni ya watoto wa miaka 15 kushuka chini na wamama kuanzia kwa miaka 15 kushuka chini.
Navuganye n'umuhuza bikorwa w'umuryango wita ku mpunzi HCR muri aka karere, Philippe Crepi, ambwira bimwe mu bintu by'ingenzi barimo gukorera izi mpunzi.
You are doing your best with the partners in Uganda government to give them food.
Ati turimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na leta ya Uganda hamwe n'abandi baterankunga kubaha ibyo kurya, imiti, ibikoresho byo mu nzu n'ibyo kuryamamo. Umubare uragenda wiyongera kandi wiganjemo abana batoya cyane n'abagore, bityo turimo gukoresha imbaraga nyinshi kandi mu buryo bwihuse kugira ngo dutabare aba bantu. Biba bitoroshye kwakira umubare nk'uyu uva mu gihugu kimwe mu kindi mu gihe gito. Ubu dufitemo abarwayi malaria hamwe n'izindi ndwara. Icyakora n'imiryango ifatanyije ishinzwe ubuzima nayo irimo gutanga ubuvuzi bwihutirwa, ariko turacyakeneye imfashanyo nyinshi y'amafaranga. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson aritegura gutangaza umugambi wo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda, amadosiye yabo akazigirwayo. Amakuru atangazwa n'ikinyamakuru Daily Mail aravuga ko Boris Johnson yifuzaga kubitangaza mu cyumweru gishize mu gihe hinjiraga impunzi nyinshi mu Bwongereza, ariko bamwe mu bagize guverinoma ye bamubwiye ko umugambi utaranozwa. Kuri wa mbere, abagize umutwe w'abadepite badatorwa uzwi nka House of Lords mu nteko nshinga mategeko bashubije inyuma umushinga w'itegeko wazanywe mu nteko na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Priti Patel. Itegeko ryaha uburenganzira Ubwongereza bwo kohereza abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Radio LBC yumvikana cyane mu murwa mukuru Ubwongereza Londres yavuze ko leta y'u Rwanda yagihabwa za miliyoni z'amafaranga amapaundi kugira ngo yakirize impunzi. U Rwanda rwakira impunzi zaburaniwe zigeze muri Libya zishaka kwambuka zijya i Burayi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi iravuga ko igiye kongera amazu rusange kugira ngo yunganire abigenga umubare w'abaturage mu mujyi wa Bujumbura no mu mujyi wa Gitega bariyongereye. Abakodesha baravuga ko bongererwa ubukode ku buryo bukabije. Ikibazo kibangamiye abakozi kubera ko umushahara wabo utongerwa uko gukodesha amazu byongerewe. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi nagezwaho na Desire Hatungimana.
Bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe. Bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi, baba abakora ubuzi bwa leta canke abakorera abikorera utwabo, basanga batagishobora kupanga amazu. Abayazi n'Ijwi rya Amerika bavuga ko aho baronsa amazu basanga ibiciro ari umurengera.
Mwisagara ntibireje kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu biguma biduga buri munsi ku munsi. Nk'inzu nk'umwatangu yabamoko ya 50 ugasanga bagera modogiriza ko
uri kuraraba nk'inzu y'ivyumba 2 na salon ugasanga harimo dushe toilette ukaza wumva bahisize ku 25,000 hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo 50,000 kugira ngo bikunde wongere ko canke usohoke kandi usohotse barayongera ko nyene gushika ubu unye ikintu cyo gupanga ni kibazo kuri twega abanyagihugu.
Iyo myidogo irafise ishingiro kuko umugambi wa leta wo kubaka uburaro rusangi umaze imyaka myinshi warahagaze nk'uko bivugwa na Gaspar Kubako yigeze ko umushikiranganji wa leta y'u Burundi ajejwe inyubako yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibituma abiyubakiye izabo bazizimbako.
Hariho n'inyubako zubakwa na leta hama bakaziha abantu bafise uburyo bubayabaye bagashobora kugenda barariha bukebuke kuko myaka 10-15 ishika 20 rero uburaro uno munsi biragoye gusigura ingene byifashe kubera kuko leta nticubakira abakozi bayo. Ibyo kubakira abakozi ba leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo byaragabanutse cyane kuko abagabananya baronka amaparasera bariho mugabo urumva byaba birimo ingorane hama harimo umusunikano hama harimo induru muhora mu byumva.
Abapanze amazu y'abigenga babwiye abakozi b'ijwi ry'Amerika ko badatahura igituma goma duga ibiciro basaba leta kubaremurira uwo mutwaro.
Biratugora kumenya icyo bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na mere itaba yadogije ibiciro by'inzu ikora ryagumye n'iryarindi mugabo twayebwe abantu bapanze ugasanga baguma ritugiriza
nk'abadushikira kure inkuru tumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohotse kuko dusohotse baca baduza amazu n'ukuri turasavye biga iki kibazo cyo gupangisha amazu.
Gaspar Kobako yigeze kumushikiranganji ajejwe inyubako ko nawe nyene asaba leta gutorera umuti ico kibazo gitera kibandanse araratanga n'intererano y'ikintu vyogenda.
Warubatse inzu yawe ku ideni uzokwishura ku myaka 10-15 mbere na 20 ubwa mbere banki iteza kuyishura hanyuma ifaranga ryarataye agaciro uko rigenda rata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro cyo kugende amafaranga agenda rata agaciro ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara nduduga nawe nyene rata agaciro. Twibaza yuko inzira ya mbere ariko leta yotegura ibibanza bitunganywe neza no kubaka uduza hejuru no kuvuga yuko barondeye nkaho bokubaka dufate ko ari nk'ikiro metero kwadrato amazu maremare menshi ubwa mbere uzimbuka hanyuma kubakira benshi.
Leta y'u Burundi ibicishije mu kigo Obuha kijejwe burana mu gihugu iri ku kivi mu ntumbero yo kuronsa ababishoboye aho bubaka ubwo buraro. Jean Pierre Gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibiriko birarangurwa.
Umuntu yotanga bikuru bikuru biriko birakogwa na cane cane ibibanza byarimaze gutunganywa ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera abenegihugu. Umuntu yotanga akarorero nk'ibujumbura ziya zankanga busoro kitingwe bihara gisyo nyabugete eka mbere si bujumbura gusa uvuga ingozi kuri site vyegwa muyinga mukoni niyeka mbere n'ahandi.
Iruhande y'itangwa ry'amaparisera ku bashobora kwiyubakira uburaro leta irifuza kuvyura umugambi wayo wo kubaka inyubako rusangi umugambi ugeze ku ntambwe ishimishije nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikigo Obuha.
Tubonye turiko turarondera abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange turi kumwe n'ibanki y'uburaro turafise n'abandi bagwizatunga baba bo mu Burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange. Aho twovuga nk'abo twita izi Togo Arab Contractors hariho na Banque Mondiale n'abava mu gihugu ca Hollande kambere ko yabava mu gihugu c'Ubushinwa bariko baraza ari benshi. Rero turibaza yuko mu minsi iri imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino haba ibujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu.
Umuyobozi mukuru w'ikigo Obuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi ibicishije mu bushiranganji mu vyo bujejwe harimwo gutunganya amatongo leta iri kwiregeranya amatongo yose yegukira ayo nayo akazubakamwe uburaro rusange abazoyubakamwo bazorihabuke buke gushika aho bobegukira.
Urakoze Desire Hatungimana, haniho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baru mwafashije kubagezaho. Mbashimire mwese kuba mutega matwi radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigashira ururimi gakondo n'umuco karande. Dore umugani w'uyu munsi: ukubita impabe ahora ajeje ni nkoni. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.